Luka ikigabane cy'icyenda. Akoranya bamwe 12 abaho ubushobozi n'ububasha bwose bwo kwirukana dayimoni no gukiza indwara. Abatuma kubarira abantu iby'ubwami bw'Imana no gukiza abarwayi. Arababarira ati:
Ntimugire ico mujana ku nzira ari inkoni canke isaho canke induhuro canke amahera, kandi ntimutwara imyambaro ibiri. Kandi inzu yose muzokwinjiramwo mubari iyo mugumamwo kugeza aho muzovira aho hantu. Aho bazokwanka kubakira hose mukiva muri ico gisagara, muzokunkumura umukungugu wo mu birenge byanyu, kibi kimenyetso kibabera icabona.
Baragenda bagendagenda mu mihana, bavuga ubutumwa bwiza, bakiriza abarwaye hose. Maze umwami Herode yumvise ibyabaye byose arazazanigwa, kuko bamwe bavuga bati:
Yohana yazutse mu bapfuye.
Abandi bati:
Ni Eliya yiseruye.
Abandi bati:
Numwe mu bavugishwa n'Imana ba kera yazutse.
Herode aravuga ati:
Yohana ni jyewe namwikiriye izosi, mbega uwo ninde numva ko bimeze bityo.
Arondera uko yomubona. Za ntumwa zigarutse zidondera Yesu ibyo zakoze byose. Arabajana abihererana mu gisagara citwa Betsaida, maze ishengero ribimenye riramukurikira. Arabakira ababwira iby'ubwami bw'Imana, kandi abagomba kuvurwa arabakiza. Maze buhaye burira bamwe 12 baramwegera bati:
Sezera abantu baje mu mihana no mu misozi impande zose bakindaro baronke ivyo kurya, kuko hano turi mu gahinga.
Arababarira ati:
Nimubari mwebwe mubagaburira.
Baramubwira bati:
Nta kindi dufise atari udutsima 5 n'udufi 2, keretse tugiye gusumira aba bantu bose.
Kuko bari abagabo nk'5,000. Abarira abigishwa biwe ati:
Nimubicarike bari mu mirwi y'abantu nka 55.
Babigira batyo barabicarika bose. Yakira ya mitsima 5 na za fi 2 ararangamiza, araba mu ijuru, arabihezagira, arabimanyagura, abiha abigishwa ngo babishyire imbere y'abantu. Bararya, barahaga bose, batororokanya utumanya gutwa imisigazwa twuzura ibiseke 12. Maze ariko arasenga yiherereye, abigishwa biwe bari kumwe nawe arababaza ati:
Abantu bagira ngo ndinde?
Baramwishura bati:
Bagira ngo Yohana umubatizi, abandi ngo Eliya,
abandi ngo umwe mu bavugishwa n'Imana ba kera yazutse.
Arababaza ati:
Ariko mweho mugira ngo ndinde?
Petero aramwishura ati:
Uri Kristo w'Imana.
Arabihanikiriza ababarira kutagira umuntu babwira ibyo ati:
Umwana w'umuntu akwiye kuzobabazwa uburyo bwinshi no kuzokwankwa n'abashinga ntahe n'abakuru b'abaherezi n'abahinga b'ibyanditswe no kuzokwicwa no kuzozurwa ku munsi ugira gatatu.
Abwira bose ati:
Umuntu niyagomba kunkurikira niyiyanke yikorera umusaraba wiwe uko bukeye ankurikire, kuko ugomba gukiza ubugingo bwiwe azobubura, ariko uwuzoheba ubugingo bwiwe ku bwanje azobukiza. Kandi umuntu vyomumarira iki gutunga ivyo mw'isi vyose niyiyica canke akiya ku bugingo bwiwe? Kuko umuntu wese bizoteye isoni kunyemera no kwemera amajambo yanje, n'umwana w'umuntu bizomutera isoni kumwemera ahazozira afise ubwiza bwiwe n'ubwase n'ubw'abamarayika bera. Ariko ndababwira ukuri, muri aba bahagaze hano harimwo bamwe batazobona urupfu gushitsa aho bazobonera ubwami bw'Imana.
Hanyuma y'ayo majambo, hashize iminsi 8, ajana Petero, Yohana na Yakobo aduga igisozi aja gusenga. Ariko arasenga, ishusho yo mu maso hiwe ihinduka ukundi, imyambaro yiwe yera derere irakayangana. Abagabo 2 bavugana nawe bari Mose na Eliya. Baboneka bafise ubwiza, bavuga ibyo kurangiza kwiwe yagira hera hezi Yerusalemu. Petero n'abari kumwe nawe bari baremerewe n'itiro, bikanguye rwose babona ubwiza bwiwe, na ba bagabo 2 bahagararanye nawe. Bagira batandukane nawe, Petero abwira Yesu ati:
Mwigisha, bitubereye byiza ko turi hano, nuko twubaka amahema 3, rimwe ribigi wawe, irindi rya Mose, irindi rya Eliya.
Ntiyari azi ico avuga, akibivuga igicu cy'igipfungu kiraza kirabatwikira. Icyo gipfungu kikibashikako baratinya. Ijwi riva muri nyagicu riti:
"Nguwo umwana wanje natoranije, nimumwumve."
Iryo jwi rishize Yesu aboneka ari umwe. Barabihora, ntihagira umuntu muri iyo minsi babwira na kimwe mu byo babonye. Bukeye bwaho bamanutse icyo gisozi, ishengero ryinshi riramusanganira, kandi umugabo wo muri bo avuga n'ijwi rirenga ati:
"Mwigisha, ndakwinginze ndabira umwana, kuko namubyaye ari kinege, kandi hari mpemwe mufata agatura akaborogo ikamujegeza akabimba ifuro, kandi hejeje kumukungagurika agora cyane kumuvamo. Nanje ninginze abigishwa bawe kuyisenda irabananira."
Yesu arishura ati:
"Yemwe abiki gihe mutizera bibigaba, nzogeza ryari kubana namwe no kubihangana? Zana hano umwana wawe."
Ariko araza, dayimoni mutura hasi iramujegeza cyane. Yesu akankamira iyo muhemi ihumanye, akiza uwo muhungu, amusubiza se. Bose batangazwa n'icyubahiro gihambaye cy'Imana. Ariko bose bagitangarira ibyo yakoze byose, abarira abigishwa biwe ati:
"Mushira aya majambo mu matwi yanyu, umwana w'umuntu azoshirwa mu maboko y'abantu."
Bayoberwa iryo jambo kandi bararihishwa ngo ntibarimenye, batinya kuri mubaza iryo ariryo. Kandi havyuka ibihari muri bo by'umukuru wabo wari we. Ariko Yesu abonye ivyo bihari byo mu mitima yabo, yakira akana agahagarika iruhande yiwe, arababwira ati:
"Uwuzokwakira aka kana mu izina ryanje azoba anyakiriye, kandi uwunyakiriye aba yakiriye uwantumye, kuko umuto muri mwebwe hanyuma ya mwese ari we mukuru."
Yohana aramwishura ati:
"Mwigisha, twabonye umuntu yirukana abadayimoni mu izina ryawe, turamubuza kuko atadukurikira."
Yesu aramubwira ati:
"Ntimumubuze, kuko utari umwansi wanyu ari mu ruhande rwanyu."
Maze iminsi yiwe yo kuduzwa mu ijuru igirishike, yerekeza i Yerusalemu amaramaje kujayo, atuma integuza imbere yiwe. Ziragenda, zija mu mihana y'Abasamariya kumuteguriza. Ntibamwakira, kuko yerekeje i Yerusalemu. Abigishwa biwe Yakobo na Yohana babibonye, baramubaza bati:
"Mugenzi, ugomba ko tubarira umuriro ngo utibe kuva mu ijuru, ubayigize nk'uko Eliya yakoze."
Maze arahindukira arabakankamira ati:
"Erega ntimuzi umutima wanyu kusa, kuko umwana w'umuntu ataje guhonya ubugingo bw'abantu, ariko yaje kubukiza."
Nuko baja mu yindi mihana. Bariko baragenda mu nzira, umuntu aramubwira ati:
"Ndagukurikira aho uja hose."
Yesu aramubwira ati:
"Imbwebwe ziri n'imyobo, n'ibiguruka mu kirere biri n'ivyari, ariko umwana w'umuntu we ntagira harambi ku musaya."
Maze abarira uwundi muntu ati:
"Nkurikira."
Na wati:
"Mugenzi, banza undekure ngende mpambe data."
Ariko Yesu aramubarira ati:
"Reka bapfuye bahamba bapfuye babo, ariko weho genda wamamaze iby'ubwami bw'Imana."
Uwundi muntu aramubwira ati:
"Mugenzi, ndagukurikira, ariko banza undekure je gusezera abo mu rugi wanje."
Ariko Yesu aramubwira ati:
"Nta muntu afashe isuka irimishwa n'inka araba inyuma abereye ubwami bw'Imana."